y ni la dio Ishwi y América. Radio ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wele za nshuti mwese dutiramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 ibice bitatu i radio inshuti ya bose no kuri FM 104 ibice bitatu ijwi rya Amerika. Mu Rwanda abanyeshuri n'abarezi babo mu gisagara ca Kigali ntibaramenya igihe amashuri azongera kugururirwa imiryango yamara leta ibizeza ko igihe bataye bazokigarura.
Mu gihe tuzamenya neza ngo amashuri ya Kigali azasukura kwiga ryari, tuzahita tureba uburyo twa justinga kalenda. Tekereza ko tuzabashakira uburyo ibyo byumviro bitanu cyangwa se birenga uburyo bazabirekipera uburyo tuzabyongeraho.
Uyo ni Alphonse Sabaganwa arongo ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB. Mu Burundi naho leta yagabisha abatoza amakuru mu gisagara cha Bujumbura bashaka kurya utwo batabiriye akuya. Mu ikami impunzi icumiswemo na Barundi yanduta mu gihugu cha Tanzania umwidogo ukuntu zifashwe nabi ni mwinshi. Muri Afrika y'Epfo Jacob Zuma yahoze ari perezida yitabye umurwi w'igihugu kuri dosiye ibiturire yagirizwa. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibitero byo mu rwi witwaje ibigwanisho ADF byahitanye abantu 16 barimo abasirikare ba leta 3 mu ntara Ituri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirinde.
Igitero cyabaye mu mudugudu witwa Ndarya muri teritwari ya Irumu. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri ako karere ivuga ko inyeshyamba zishe abaturage 13 n'abasirikare 3 bo mu ngabo za leta. Kuri aya makuru, umuvugizi w'igisirikari mu ntara ya Ituri, Lieutenant Jules Ngongo, yongeraho ko mu mirwano yakurikiye igitero bamaze gutabara nabo bivuganye abarwanyi 4 b'inyeshyamba. Bose bavuga ko izi nyeshyamba ari z'umutwe wa Kiisilamu ADF, ni ukuvuga Allied Democratic Forces, ukomoka muri Uganda. Aba barwanyi bamaze gutera bahungiye mu mashyamba basiga basahuye abaturage banatwitse urusengero rwa Kiliziya Gatolika ya Ndarya. Mu cyumweru gishize ADF yari yishe abaturage 10 bo mu mudugudu wa Mwenda muri teritwari ya Beni. Muri rusange ONU ivuga ko hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwa 12 mu mwaka ushize w'2020 ADF yishe abaturage hafi 470 muri teritwari za Beni, Irumu na Mambasa zo mu ntara ya Ituri. ADF numwe mu mitwe y'inyeshyamba cyangwa se yitwaje intwaro irenga 100 yayogoje uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko RONI yemeza ko ariyo ikaze kurusha iyindi muri iki gihe.
Urakoze Thomas. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Jacob Zuma yahoze ari perezida ntiyitavye umurwi w'igihugu ujejwe gukora amatohoza kuri dosiye ibiturire yagirizwa nk'uko yari yabitegetswe n'ubutungane. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Mu kwezi kwa mbere niho sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro muri Afrika y'Epfo yafata ingingo yuko Jacob Zuma ategerezwa kwama yitavyo mu rwi kundwi kugira ngo yisigure ku vyaha by'ibiturire yagirizwa ko yariye mu kiringo c'imyaka 9 yamaze ku butegetsi. Abamuburanira batangaje ko atitavye ku indi ncuro uwo mu rwi, basigura ko kuwitaba vyari kuba bisa nk'ukwivuguruza ku vyagirije vyuko atemera bamwe mu bacamanza bawugize barimo Raymond Zondo awuramutswa. Jacob Zuma yakomeje gusaba ko uwo mucamanza avanwa mu mabanga yiwe amwagiriza guhengama. Jacob Zuma w'imyaka 78 amaze kurenguka imbere y'uwo murwi ujeje gutohoza ku vy'ibiturire inshuro zibiri gusa. Ubwa mbere hari mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2019 aho yasohotse adahejeje kwishura ku vyo yabazwa, asigura ko abawugize bamufashe nk'aho yamaze kwagirwa n'ivyaha. Ubwa kabiri yawitavye hari mu kwezi kwa 11 mu 2020. Ico gihe yaranse gutanga ibishinga ntahe yasabwa gutanga awusohokamwo ata jambo na rimwe avuze.
Urakoze Diana. Kuri wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abanyamerika barahimbaza umunsi mukuru w'abaperezida babo, umunsi bita President's Day. Inkuru dusomerwa na Thomas Kabirinde.
Uyu munsi ugamije kuzirikana ubuzima n'ibikorwa by'abayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Waturutse ku itariki y'isabukuru y'ivuka rya George Washington, perezida wa mbere na mbere, 22 y'ukwezi kwa kabiri. Washyizweho n'itegeko ry'Inteko Ishinga Amategeko Congress mu 1968. Nyuma yaho abaturage b'ingeri zose bifuje ko n'isabukuru y'ivuka rya Abraham Lincoln, perezida wa 16 wayoboye igihugu mu gihe cy'intambara y'isubirana mo ry'abaturage bacyo 12 y'ukwa kabiri nayo yibukwa. Congress ntiyigeze ibyemera, ariko kuva icyo gihe rubanda bivugira kandi bemera ko uyu munsi ari isabukuru yo kwibuka abaperezida bose, nubwo bwose itegeko ryo rivuga ko ari umunsi wo kwibuka isabukuru yivuka rya George Washington. Uyu munsi wizihizwa kuwa mbere wa gatatu w'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Ni umunsi w'ikiruhuko, ariko nta birori byihariye ugira.
Urakoze Thomas. Muri Myanmar naho abasirikare batembagaje ubutegetsi ntibabaye bakirekura Aung San Suu Kyi arongoye icyo gihugu kuri na wa mbere nk'uko byabitekanijwe. Ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Diane inazwe.
Uburanira Madame Aung San Suu Kyi yemeje ano makuru avuga ko ashobora kurekurwa ku munsi wa gatatu w'inondwi. Uyu mufasoni yafashwe haraheze indwi zibiri afungishije icamaso ku muhana wiwe uri ku murwa mukuru wa Myanmar. Abahiritse ubutegetsi bamwagirije ko yari atunze amaradiyo atangirwa ko amakuru ya gisirikare atavyemerewe n'amategeko. Hagati aho imyerekano y'abasabire ku rwa rwiwe yasubiye kuba mu mihinga itandukanye y'igihugu kuri no wa mbere. Ni imyerekano yabaye mu gihe abasirikare bari bakajije umutekano mu bisagara binini bitandukanye. Internete kuva ejo mu ijoro nayo nyene yaraciwe mu gihugu cyose. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres akaba yongeye kuvuga ko arajwe ishinga n'ibiriko bibera muri Myanmar. Mu itangazo umuvugizi w'uwo mutegetsi yasohoye ejo kwa Mungu, yateye ivyatsi inguvu n'iterabwoba biriko bikoreshwa n'igisirikare kubiyerekana, yongera asaba iyubahirizwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro biciye mu myerekano. Ku rundi ruhande, ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu, ubwa Canada n'ubw'ibihugu 12 vyo mu muryango umwe bwa Buraya bwavuze ko buri ku ruhande rw'abanyagihugu babandanya gusaba irekurwa ry'indongozi bitoreye. Ubwo buserukizi bwaneguye ico bwise ifungwa ry'indongozi za Myanmar zemewe n'amategeko, abaharanira agateka kazi na muntu n'ihohoterwa bwavuze ko ririko rikorerwa amenyeshamakuru. Bwiyamirije kandi icibwa rya internet mu gihugu cyose. General Min Aung yararongoye abatembagaje ubutegetsi mu butumwa yacishije kumbonesha kure y'igihugu mu ndwi iheze, yavuze ko ikigiye gukurikira ari itunganywa ry'andi matora. Ntiyatomoye yamara ryari ayo matora yavuze ko azoba mu muco na demokarasi azoshobora gutunganya.
Muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka Afrika iriyaga binini. Amakuru mu ntara twatanguriye mu Burundi havugwa inkuru y'amafaranga imiliyoni 121 abatoza amatagisi mu masoko igisagara ca Bujumbura bahora banyuruza kundwi imwe, amafaranga ashobora gushika miliyardi 40 ku mwaka. Bishikirizwa na Gervais Ndirakobuca arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere y'amakomine. Baragabisha abashaka gutungwa n'ivyo batabiri yakuya ko bagiye kubahagurukira bagahanwa hisunzwe amategeko. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Kuvuga nikirizo rya kane ukwezi kwa kabiri uno mwaka gushika rya 10 za kuno kwezi nyene, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'intwaro ibereye bufatikanije n'igisagara cha Bujumbura, baratanguje isekeza ryo kurama ingene amategeko atozwa. Muri ico gikorwa hakoreshejwe abakozi bashasha. Inyuma y'indwi imwe hatojwe amafaranga imiliyoni 121 arenga ko yatojwe n'abari basanzwe muri ako kazi mu kiringo cyo kuvigenekezo rya 18 gushikira 2024 ukwezi kwa mbere uno mwaka. Mu nama n'abajejwe intwaro be n'abajejwe gutoza ayo matagisi, umushikiranganje Ndirakobuca yabakariye cyane ababaza nimba hari ubutahura ubwo budasa kugira muho umuco.
Munsigurira gute kw'amafaranga tozwa muri meri mu ndwi imwe? Turavye n'inzitizi twahuye nazo. Ubushikiranganje uriko buratoza burenza ku miliyoni 121. Nimba kugira gucapfuye imiliyoni 121 mu ndwi imwe twarengeje kwemwa bara mutoza mu gisagara cya Bujumbura. banya kubaha abakomiseri bose ko nigeze batworoheretse ari amasaba tutahonyoyemo nagira ndababwire mpere ku mukuru w'igisagara cha Bujumbura namwebwe mwese mu mufasha iki gisagara narabivuze umunsi twagira urugendo turabukora iko baratoze hari hamasoka tozwa amafaranga ntashike mu bigega bya meri utuntu abantu bibikiye ku ruhande zamubone ngo nibabone igisagara neza bacho babwira abo twatumye ngo bamene imitwe
umushikiranganje ndira ko buca yagabishije abibaza ko bazohava bacika inkokora yamenyesheje ko atafaranga nari mwe rigenewe ikigega cya leta rikwiye guca impande
nkuko twabitumwe na leta twifuza yuko amakori na mataxi yose atozwa yose aja mu bigega by'amakomine ibigega bya meri ya Bujumbura ibigega bya leta nico twifuza hari ibyahitiye ejo bundi nitwifuza ko bisubira kugaruka uwo bagikekeranya ngo numuvuduko niko bamwe bavuga na nkoko nimiringa banyagisaga na mukiringa aha kandi mana dahuganye kutubukoreshe bavuga nkoko ni ivuduka ivuye mu idunda ikavuduka ikiruka mugabo nyikagira kwa handi mbere mwangu y'umujyango na mukiringa aha ikiravuduko twaraje kandi tuza kubishitsa ku ingufu zose turazifise dufise ingufu za bene igihugu ufise ingufu za bene igihugu kibuze n'igihe
Mwishira hamwe rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom barashima igikorwa cy'ubwo bushikiranganje ariko Gabriel Fira rirongoye asaba ko abo bakoze ubwo busuma bohanwa bikabera karorero abandi bafisa ko kagiso
kanje w'intore hagati mu gihugu ahajeje kwemeza no gushimangira ivyo ishiramwe Oricom rimaze imyaka irenga 18 rishikiriza yuko ababandi mwakino yego cyacu basumbye ingufu leta yavuze ko igihugu cyapfuye cishwe n'abanyoni murumva ko ama miliyoni arenga 120 mundwe mundwi yagenda amafaranga menshi cyane tukabona rero yuko kugirwa amatohoza kwiye kugira ngo haboneke muwise amakosa yakoze hanyuma babibazwe kandi twababwira yuko bitari ko biba gusa mu buzi bwo mu gisagara cha Bujumbura ahubwo biba mu buzi bwinshi guhera mu biro vy'umukuru w'igihugu ko murazi ko naho bajira amafaranga menshi
icyo gikorwa kimaze iminsi gikorwa mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje ndira ko bucamenyesha ko bagiye kukibandaniriza mu gihugu cyose kugira amafaranga ya leta ashike mu kigega cha leta atana rimwe rivuyemwo abazoba intambamye nabo kubaza babajeje icyo gikorwa abamenyesha ko amategeko ya leta n'ibihano bijana bitomoye Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Urakoze Desire mu Rwanda naho ukwezi kurarangiye amashuri mu gisagara cha Kigali ahagaritswe nyuma yuko inzego zishinzwe amagara y'abantu zigaragaje ko ubwandu bwa COVID-19 bwiyongereye cyane mu muji wa Kigali Abanyeshuri babacanye bigira mu gisagara cha Kigali baribaza amaherezo ivyabo inkuru twateguriwe na Asumita Kaboyi
Abanyeshuri mu mujyi wa Kigali bamaze ukwezi batiga abavuganye n'ijwi rya Amerika baremeza ko bahangayikishwe nuko bagenzi babo bo bari mu ntara bakomeje kwiga bakaba bibaza aho bazahurira mu rwego rw'amasomo
kwebwe kumwepe yanga abantu bo mu cyaro bari kwiga mu ntara none twe ntago bamaze kwese kose biga twe ntago turaje ku ishuri ubu bazakurikiza ami kwe tuzaruhukira rimwe nimba tuzakora ibizamini bimwe ntago turabimenya kutsa dufashije natwe batufungura tukagerageza ibyo kwirinda asigaye tukiga amafaranga aba bari baratanze ababyeyi ubigenda n'igihe tuzagenda bakatugambira muzana ndi kandi nayo twatanze tutareyigize biragoye pe
nubwo abavuka cyangwa bigira muri Kigali bahagaritse amasomo abo mutundi duce tw'igihugu ubuzima bw'ishuri bwarakomeje gusa nabo bakaba bahangayikishijwe na bagenzi babo batiga abari bamwe baganira n'ijwi rya Amerika biga mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata
hariyo bakuru bacu na barumuna bacu na bashiki bacu urumva turi kubasiga bashobora nabo kugira ibibazo bakongera bagasibira gasanga birabadindije ntimba yo ntiyabura kubiharira hari ariko nyine turababwira ati nimwihangane akugira ngo cyambere n'ubuzima aho kugira ngo wige nta buzima wakora icyo usabwa n'ubuyobozi cyangwa n'abadufasha kwirinda
ni ibintu nyine twe ntabwo byadushimisha kuko twese tutari kwiga Natoze kwa bagenzi bacu no barasigara inyuma. Turabasengera nyine tukabashishikariza no kwambara agapfukamunwa neza kugira ngo barusheho kwirinda jene jundi azafungurira basubire kwiga.
baba abanyeshuri, abarezi ndetse n'ababyeyi bo mu mujyi wa Kigali, nta n'umwe uramenye igihe abanyeshuri mu mujyi wa Kigali bazongera kwerekeza ku ntebe y'ishuri. Ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB gihumuriza abo babyeyi ndetse n'abanyeshuri, kibamenyesha ko abo banyeshuri batazatakaza igihe cyabo. Bwana Alphonse Sebaganwa nayobora REB by'agateganyo muri iki gihe.
Ntabwo turamenya neza ayo mashuri ya Kigali igihe azatangirira, kuko hakorwa ubugenzuzi n'inzego z'ubuzima. Rero mu gihe tuzamenya neza ngo amashuri ya Kigali azasukura kwiga ryari, tuzahita tureba uburyo twa justinga kalenda. Tekereza ko tuzabashakira uburyo ibyo by'umweru bitanu cyangwa se birenga, uburyo bazabirekipera, uburyo tuzabyongeraho. Dushobora nko gushyiraho umunsi wa gatandatu bakiga amasaha 8 ya buri wa gatandatu. Birashoboka yuko uwo mwanya waboneka, tukagabanya ibiruhuko bagombaga gukora. Ibyo byose ni ibintu twareba icyashoboka tukagikora, kugira ngo imyaka ikora ibizame ya gatandatu n'iya gatatu n'iya gatandatu bazakora ibizame kimwe.
Muri iki gihe abanyeshuri batagihura, ibigo by'amashuri ndetse na Minisiteri y'Uburezi byashyize imbaraga mu gufasha abanyeshuri gukomeza amasomo yabo hifashishijwe ikoranabuhanga. Bamwe bo mu mujyi wa Kigali batakiga baragaragaza ko n'iryo koranabuhanga ritaboroheye ku buryo baheruka amasomo bakiri ku ntebe y'ishuri.
Harimo nk'ubu bamwe harimo tutabifite yende, nanjye ubu sinigira online, nta n'ikintu nubwo ziyanda gutangira bundi bushya. Biragoye, gusa nyine badufashije badufungurira natwe.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB cyumvikanisha ko kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga bitazasimbura ubundi buryo busabwe bwo kwiga umwarimu ari kumwe n'abanyeshuri.
Umusaruro birawutanga, ariko ntibisimbura kwigisha imbonankubone. Nubwo byakozwe byafashije abana kutibagirwa byose, ariko dutangiye abantu batangiye ntabwo nubwo baba barize tuvuge kontenti cyangwa se ibyigwa by'igihembwe cya kabiri, wabonye ko batangiye umwaka gushya kandi bari barize igihembwe cya mbere, ndetse barashowe, bamwe muri bo barashowe no gukoresha iryo koranabuhanga mu kwiga. Iryo koranabuhanga mu kwiga rero rirafasha mu by'ukuri, ariko ntirisimbura kwigisha imbonankubone.
Mu cyegeranyo cyari cyasohowe na Minisiteri y'Uburezi mu mpera z'umwaka ushize wa 2020 cyerekanaga ko igihembwe cya kabiri kizasoza muri uku kwezi kwa kane, abanyeshuri bagahita bajya mu kiruhuko. Bikaba bizwi ko abasoza umwaka w'amashuri, cyane cyane abakora ibizamini bya tronc commun, abasoza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bo bazakora ikizamini mu kwezi kwa karindwi. REB ikabibwira abanyeshuri batakiga muri iki gihe ko byose bazabihuza ku buryo nta mwaka uzaba impfabusa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mwikambi impunzi yanduta mu gihugu cya Tanzania, umwidogo ni mwinshi mu mpunzi z'Abarundi zivuga ko zifashwe nabi muri iki gihe. Ni mu gihe ibifungurwa baronswa bitabashikana ku rindi sango ryo kuronswa ibifungurwa. Umumenyeshamakuru wacu mu gihugu cya Tanzania, James Jovin, yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri iyo kambi.
Bifuza ko twofashwa nyene bikwiye. Cye bamwe hari ha bamwe usanga bitoka ngo iyi nkambi aha baradufashe nabi. Ko mugamu nkambi ya kare, nkambi ya kare nkimutabira baduhinja zikwiye, barashobora kudufasha nk'umuceri. Urumva? Badufaha nk'umuceri nko mu ndwi zibiri. Bakabaduhaye nk'umuceri kandi twarawujya hasigaye imipokeri ibiri. Zaba zihezinja ejo tukacha dupokera, hasigaye nkibakure imwe nyene kugira duce dupokereje. Muga nk'ubu indwi zitatu zirahera, twica yuko atacyo dufise twiha indwi zitatu zigahera. Mugabo ivyo twapokeye harahera nk'indwi zibiri, zibiri biba vyaheze byaduheze ko byose, ugasigara twitunyuko nyene. Mugambi ya kare mutabira cyangwa ukore baradufungurira neza inja zikwiye, nta muntu yidoga nta wagirane. Muganga n'ukuri biratugora.
Bona rero twebwe impunzi turi n'ingorane, gituma turi n'ingorane jewe nk'akarorere herabaho nta twaret ifise ntaki. Ibyo rero nibyo vya mbere, niyo wo bushonje mugabo ukarondera ahantu girante wituma nka jewe gusawa uwo n'umwana w'iwanje. Ikinogo yarimvye amaze kwimba twabutse ibiti naye tuvuga ati none ibyo bakuye ko tubigire ne tubisubize ku yindi twareti aha rero ndi namadida ndi namazinda ndi nibibazo uwo yavuze ati none njabuke kundorobo guca ibiti nani kamwana ubica gute nta mupanga nta shoka none ubona twokora iki none tureke tuze turasembera nyene mu mihana ahandi hantu mu babanye
ingedira shobora guhera gusanga uriye mwijoro nyene kumutagukirwa uko abarose tuwaga kashisanga wakenye ubugari kashitanga kubona uriye tubaga twonyene nyene gusa uko ubwambe twapokera injya sihuru zipokera muri bare twashobora gutahana gunira n'ibindi n'igimubashira ko ejo ubu twari gunira ryonyene kandi kindi kandi imboga nizikeye ubu nyene imboga baduhane zikeye hamwe n'amavuta ni makeye cyane gose ntangana ngo twatuyapokera ubwambe kese bakomeje kubaho twongeza murabona yuko tutajya mu kijiji byasabwa nyine ko twongeza iminsi yose twamba twagiye mu migwazo none umuntu azorinda ataguma ry'amadeni y'abantu gushika ryayo ahubwo niba arabe nyine kugira batwongereze izongera nyine ifumane buriri keye sana sana asasa amavuta n'intuze n'imboga n'izo ari bikeye cyane gose
aje acavuga ngo ngo tewe rero ngo ni isorori ngo mpereza none ndagwisorori ibitakwiye n'ivyo mubaci babona ukuntu bingana twari byo nyene ngo kandi biye ngo bidakwiye maca zambura kwa ka kandi ka bane gasigaye maca nyore igikombe mu muhereza kubona umwana agenda yidoga wobura unangira mugabo umwana akagenda shimba sifu tukagabura uko nyene n'ikintu cinjya kweri kiraduhanze Mateo ngiri pokera ligete indwi zibiri nakoma ngenda ku hiyo mu kijiji yabaza kumfatira yanganuko nkamubwira uwo muhunga turekaresha kuja mu kijiji jengende kubera bagufashe wo nuko kwica bo kwica mwana aranyemerera araguma ngaho ubu rero twabirose twabonye ari ntica nikiza nubundi ni ya magogwa ni yanzara
nyuma y'inkambi no kuko bitano kwica bakakwica ahanye no muntu no kugera nta nyene kora dutanga ingenge zikwiye umuntu no kwihangana gira nuko nyene twosaba yuweni iyo turaduhereza ingyatsi kwiye tukaraba natwe nk'uko twogira ntacyo turaje inyuma y'inkambi baduhereza nabo mukiri baza baratupfangira mugani baduhe bikwiye kuko unababose ntibemera ko bawuduhereza isoko babahe mukiri isoko yakirapfuye nawe rero bace bahitamo kugira zo baravuga bandika makete ngo babikureho ngo ntibabikeneye kugira ngo twe tubure nabo baronke cyane nk'isho nobona nyene mwivyo bogira ntibaze barahane abantu z'abakimbizi ingyatsi kwiye nicyo cyumvira nobona
kwa kabiri w'indwi guca dutangura umwaka uzoba urangiye umuririmvyi umukristu Kizito Mihigo yitavye Imana hirya no hino ku isi ariko harabera ibiganiro ku irage ryiwe rishingiye ahanini ku kurekuranira ukunywana hamwe n'ubuntu mu kiganiro mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yagiranye na Philippe Basabose yigisha muri kaminuza ya Memorial University muri Canada Clarisse Kayisire Mukundente akorera leta ya Canada Jean-Claude Nkubito umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe riharanira ibiganiro n'amahoro muri Afurika rifite icyicaro i Bruxelles na Louise Rugambage umucikacumu aba mu Buholande babigarutse ko aho batanguye bavuga uko bamenye Kizito Mihigo
Jewe uko namenye Kizito Mihigo Kizito ni umuhanzi wamamaye mu Rwanda kubera indirimbo z'Imana n'indirimbo zijyana n'ibya genocide n'izindi ndirimbo zivuga ku Rwanda ntabwo namumenye mbere yuko apfa namumenye nyuma impamvu nta yindi nge ntabwo ndi umukristu cyane kuko yaririmbaga indirimbo nyinshi za kiliziya indirimbo nari muziho zari ebyiri ntizajyanaga n'icyunamo kibuka jenoside yakorewe abatutsi kuko byamfashaga kwinjira mu cyunamo n'izindi ndirimbo zavugaga ku byerekeye u Rwanda n'ubutwari ariko nyuma amaze gupfa nashatse kumenya icy'uwo mwana w'imyaka 38 ukiri mutoya utarashaka impamvu yambuye ubuzima bituma njya kureba Kizito wari we nsanga yari afite ubutumwa bukomeye bw'abanyarwanda twese bituma mwibonamo mwisangamo niyo mpamvu Kizito namukurikiye nkashaka kumenya ibyo byose no kumenya filozofiye yose nuko kuko namenye Kizito n'inyuma y'urupfu rwe
na n'ubu uracyamukurikira
ndamukurikira cyane kubera ko afite indirimbo ye hari igitero yavuzemo ngo kuko twagira urwango tuzaba abahamya b'urukundo icyo gitero cyo mu ndirimbo ye nicyo nkurikiza mu buzima bwanjye Kizito ni urugero kuri jyewe kwa kundi abantu bavuga ngo bafite umufilozofi bakurikira nanjye Kizito nabonye umufilozofi wanjye w'umunyarwanda niwe nkurikira niwe mo modele ariyo mpamvu nzakunda gukurikira ubugani ngira ngo nagize umuntu ngira mu buzima bwanjye nzakurikira ubuzima bwanjye bwose.
Rwirugambage nawe Kizito Mihigo wamumenyeye mu ndirimbo
Kizito nanjye urebye namumenye nyuma ariko mbere ho gato yamukunde naho ko natangiye kumukurikira cyane ubwo yafatwaga agafungwa mu 2014 mbere yaho nari naramukurikiye kubera indirimbo ye imwe izindi sinari nzizi rwose indirimbo yitwa Iteme iyo ndirimbo yankoze ahantu yankoze ku mutima kuko numvaga azanye ikintu gishya abandi banyarwanda batigeze bavugaho batigeze baririmba cyangwa batigeze bakora babikuye ku mutima ikintu cyo guhuza abantu b'inzego zitandukanye abantu ibyo ni tudusanduku kuko umuco wacu umeze nk'aho ufite ukuntu dushyira mu tuntu tw'udusanduku ahantu umuntu agomba kubarirwa byanze bikunze Kizito yarenze icyo kintu iyo ndirimbo rero ikaba ishushanya neza uwo Kizito ari we ikaba ishushanya neza ubutumwa bwa Kizito ku Banyarwanda no ku bantu muri rusange.
Jean-Claude Nkubito utuye mu Bubiligi Kizito yarahabaye wowe wamumenye ute?
Kizito nyina mumenye hano akihagera kuko yahageze mu mpera z'umukwacyenda mu 2002 aje ari umunyeshuje kwiga yari umuhungu mutoya ufite nk'imyaka nka 20 ariko ufite igikundiro cyane cyane ko naririmbaga ibintu by'ubukristo ukabona abantu bamureba bamurangamiye. Kizito rero yaje atungura abantu kuko ubundi Ububiligi twari tumaze imyaka ngire imaze imyaka ibingezemo bwari Ububiligi bufite amatsinda abiri Abahutu n'Abatutsi. Kizito uretse nda nko mu 2002 tukihagira nibwo wabonaga abantu fayende umuntu yarabavuga nka mushayidi asa nkugerageza kubisanza avuga ati ngomba kuvugana n'abantu bose ariko Ububiligi bwari Ububiligi bwa bwamoko abiri kandi atandukanye atavugana. Kizito rero aje yaje afite iyo mpano yo kuririmba afite niyo mpano n'ubukristo ibyo rero bikunda guhuza abantu bose uko bagira kose mu kiriziya abantu bose bajyamo mu ndirimbo abantu bose bararirimba. Kizito yaje ahura ajya no mu ishuri agiye mu ishuri ahuriramo n'abandi bana b'abanyarwanda nabo mu ishuri nta muntu nta urubanda amashuri saa yabo n'ay'Ababiligi ahura na bagenzi be akorana na bagenzi be yigana na bagenzi be ngira mu mwaka wa mbere ku buryo yari yageze igihe umwe muri bo ntabwo kwarebye ku buryo Kizito rero nagiye mumenya nk'umuntu wahinduye ubuzima bwinshi cyane muri ubu Bubiligi kuko yerekanye ko abantu bashobora kubana bashingiye ku ivanjiri bashingiye no ku inyuze mu nzira y'umuziki.
Reka none tujye kuri Basabose wowe Kizito wamumenye ute?
Kizito ntabwo nagize amahirwe yo kumumenya ku buryo butaziguye natangiye kumumenya kubera indirimbo ze cyane cyane indirimbo yitwa Twanze Gutoberwa Amateka indirimbo yitwa Iteme n'indirimbo yitwa Igisobanuro cy'urugo. Nyuma aho akaga ke gatangiriye byatumye ndushaho kumukurikirana ndushaho kumukunda ku buryo ndetse ubu ngubu mufata nk'icyitegererezo cy'ubumuntu nyabwo ndetse ntangire nanamwunamira mwunamira nk'umuntu nkunda cyane twabuze amanzaganya bitari bikwiye mwunamire nk'umuntu mfataho icyitegererezo gikomeye cy'ubumuntu.
Karisa mukunde ntigiye kirageze kugira ngo udusomere iyo baruwa yaturutse i Rwanda ku nshuti n'abantu b'inkoramutima za Kizito Mihigo.
Urakoze Venuste kubera umpaye umwanya wo gusoma ibarwa inkoramutima za Kizito zanditse kuri uyu munsi tumwibuka. Iyi barwa yanditswe ku itariki ya 7 Gashyantare mwaka wa 2021 yandikirwa i Kigali. Iragira iti: umwaka urashize tubuze urungano umuvandimwe n'inshuti magara twagendanye twiganye twasenganye twasangiye ubuto bwacu dusangira akabisi n'agahiye. Dufasha aka kanya ngo dutange ubuhamya nk'abantu babanye nawe mu rugendo rwe umunsi ku wundi. Kizito yavukiye Kibeho ku itariki ya 25 Nyakanga 1981 mu mwaka udasanzwe. Uwo mwaka watangiwemo ibikorwa by'amubonekerwa i Kibeho.
Shuti mwese mkundi radio hejuru ya Amerika bigano twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Twashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turi mu ngo zacu kubera kiza cha COVID-19. Twashimiye kandi na Facile ya dufasha kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edi Rwema niwe yarabihagarariye. Turashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.